ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Turabara mu kigiye nshuti ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro yaga kaze mu kiganiro cyacu kigira icyiciro 96 kiganiro cy'amashyirahamwe Alliance Internationale Pour l'Institut hamwe na Internews yishinze gutora inyishu yihuse ikiza cya coronavirus mu karere k'ibihugu by'ibiyaga binini aribyo Congo, Rwanda, Burundi, Uganda hamwe na Tanzania. Kuri mikro ni Jean Pascal Ndayishimiye. Duhereye aga yacu mu Rusenda aho ikiza gihanze isi yose cya COVID-19 kibandanya gusakara nubwo ibihugu n'amareta bikora ibishoboka mu gukingira abenegihugu babo. Kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 16/0 abantu bashika 2,000,000 akaba aribo bamaze guhitanwa nako karanda. Ni mu gihe mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze batarenga 1,000,000. Byinshi na mugenzi wacu Odette Nibizi.
Abantu bangana ni 231,591,999 nibo bamaze guhitanwa n'akaranga ka COVID-19 kugeza uno munsi. Kubangana 195,077,677 bamaze kwandura ako karanga. Muri abo banduye abantu bangana ni 152,352,854 baramaze gukira icyo kiza. Muri abo bapfuye harimwo 630 bapfiriye muri Congo Kinshasa, kubarenga 2,692 bamaze kwandura COVID mu gihugu cyose cya Congo Kinshasa. Impfu 2,000,000 biturutse kuri COVID zakwiye kwigenekerezo rya 16/0 inyuma y'amezi 3 gusa hatangajwe kwa karanda ka coronavirus kamaze guhitana ubuzima bw'abantu bangana n'umuriyoni umwe.
Ihuriro ry'abagenduzi b'inyigisho mu gihugu cya Congo Sineco mu ntara y'inyigisho ya Kivu y'ubumanuko ya kabiri yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose bijyanye no gutegura ibibazo bya leta haba mu mashuri yisumbuye ndetse na mato mato. Ibyo bikaba byavuye ku kutumvikana hamwe n'inama nshingamateka y'intara ya Kivu y'ubumanuko ku bijyanye n'ishingwa ry'amahera atangwa n'abakora ibyo bibazo. Ibyo bikaba byabaye mu mpera z'indwi turangije. Inkuru ya mugenzi wacu Eli Lambert Karembire.
Iyo ngingo yafashwe mu mpera z'iyindwi irangiye bivuye ku kutumvikana hagati y'inama nshingamateka yo mu ntara ya Kivu y'Epfo na komite ijejwe iby'indero mu ntara ku byo gushinga amafaranga atangwa kugira ngo umunyeshure yemeregwe gukora ikibazo cya leta ku giciro cy'idolari 25, igiciro kidahurizwako na bose. Urongoye sendikasi ya COSID Kivu 2 yibukije ingene mu mwaka uheze abenshi mu bahagarariye icyo kibazo batahawe agashiruka bute kabo bivuye ku buryo buke bwashizwe mu itunganywa ry'icyo kibazo. Umugenduzi w'indero Urbain Masilia Bibingwa yavuze ko itunganywa ry'icyo kibazo ari nk'inamico mu gihe cyose hazoba hakoreshejwe uburyo buri munsi y'idolari 40 ku munyeshure. Arongera agasaba leta ku rwego rw'igihugu n'urw'intara gufata ingingo zibereye kugira ngo barokore indero y'abana muri uyu mwaka. Tubibutse ko inama nkuru y'intara yari yashinze amadolari 25 y'Abanyamerika ku munyeshure, amafaranga yo kuronswa uburenganzira bwo gukora ikibazo cya leta. Icyo giciro kikaba caridogewe na komite y'indero yo mu ntara ko ari gito cyane.
Ingingo iherutse gufatwa na leta y'u Burundi ijyanye no kugara imbibe zose z'ibihugu bibanyi iratera amakenga abarundi basanzwe bakorera imirimo yabo mu kigwati cya Gatogota mu kiyaya cya Rusizi. Ku bwabo ngo imbibe ntizokugagwa, ahubwo ngo hofatwa ingingo yo gupima icyo kiza nk'uko byakogwa mu gihe cya Ebola. Nino ngaha yaga yuno munsi irangiriye. Mwayiteguriwe na Hassan Shabani hamwe na Marisha Rene Nini Nahazu. Emmanuel Ntirampeba yarayihagarariye, naho kuri mikro yari Pascal Ndayishimiye. Naho ubutaha